ijya America vrema cyuko ndarizi byavuga makuru meza atomoye cyane gusi ndera tavugwa nyine wacu bavuga ibiriko biraba ibintu bijyanye n'ivyo nyine cyose n'ivyo muri crise aha niko ntavyo batubwiye mugasubuga ijya America nta yindi radio twubiza cyari yo nyine cyo ijya America natangwe kujumviriza igihe abagume yatera mu 1993 twari kunda cyane niyo twatwa turiko turiko turahunga niyo twumviriza twatekeye turadio twumviriza ntayineko tayine radio twumviriza datari nyine y'ijwi rya Amerika kuko niyo yaduha makuru atomoye kugira ngo tumenye ibiriko biraba ntahandi twabikura yo aho baratugiriye nabi cyane rwose radio y'ukuri ko radio yaduha makuru meza cyane rwose kandi atomoye amakuru noneho amakuru yaragosoye neza cyane rwose nka munyere bayugubiye nka benshi bukugira yego niyo two kumviriza vrema
bijya Amerika nendarizi ku buryo byavugira agateka kazina muntu mu bihe by'amahoro hanyuma no mu bihe by'ingorane naho nyene ijwi rya Amerika byarahagarika ihoterwa ry'abantu byaca yegera ahantu habere nk'ikintu kutumvikana haba mu ngo mu miryango mu buzi nawe kunda cyane rwose ko je ndakunda ukuri ndakunda n'ubutungane ndakunda kubana neza n'abantu uno munsi yari abadafite aho bavugira hari n'abatinya kuvuga ijwi rya Amerika nta muntu n'umwe yaba umutunzi yaba umukene yaba wiza utize itavugira kuba yarugaye icyo nsaba ni uko nize ikore bayugurure
radiyo ijwi rya Amerika ego ni radiyo twakunda kumviriza cyane igihe aho rikorera ngaha mu Burundi yadushyikiriza ibiganiro bidushyika ku nyota ego narakunda kumviriza ikiganiro muri isanga eka n'amakuru cyane cyane amakuru nta na rimwe yashobora kunshika y'ijwi rya Amerika ego ariko n'ubu bagerageza tukayumviriza naho yari yugaye duciye kuri internet ariko ibyo nabyo byashobora bake rero ubu akamaro niyasubira gukora tuzoshobora kuyumviriza duciye kuri FM ishobore gushyikirwa n'amakuru acukumbuwe neza hariho inkuru n'ibinyamakuru byo mu Burundi bidakunze kudushyikiriza batinya kudushyikiriza kumbure kumva umutekano wawe
ugiragora kuyumviza utagiye kuri YouTube byanyohera n'amakuru kera barayatoza neza urumva n'uruhombo runini nka twega abanyagihugu twayumviza byoroshe bisaba ko ushobora gukora nk'uko yari ikora igaca ku maradiyo yo mu Burundi asanzwe
nari mbona yuko ari radiyo itanga amakuru adahengamye kandi ubona ko abatse ine equipe professionnelle kandi utiye ishobora gutanga amakuru iyo atabyo gukebaguzwa ubona nyine ko ari abantu bakora bakazi nkabo kumbura tayi mu kuvuga ubudashya ngo kwekeza abandi batabona ko bakorera nk'ibintu by'umutara cyangwa byo kuvuga ngo bariko barasaba ubutegetsi birafasha n'ubutegetsi kuko ikumbura ibyo batashoboye kumenya bashobora kuca babimenya kamo notera afata ingingo bamenye ko ari uburenganzira bwa muntu bwo kumenya amakuru kandi nabo nyine bamenye ko bibafasha mu butegetsi kubera mu nkuru bakaca bazikorera kuri radiyo yosubira ikakora uguru
iradiyo y'ijwi rya Amerika tuyizi ku makuru twahora twumva bavuga mu Burundi no mu Rwanda
iya de Afrika America cyane nabitanguye muzanana n'isisi babayikore kuma ondi kurte asha yamakuru atubajwe neza cyane kure umba kuko babaza impande zose abantu bose bari concerne ingaruka zirahari kubera umuntu ari information nyinshi umuntu atakimenya ari amakuru umuntu atakimenya iyo ababyukunda nuko cyane n'umuntu umunyagi umutoyi sinzi ko byukunda none umunsi yari ko yarayuburuye kugira ngo abantu bindi basuka makaka no bibera kinkuru nziza itomoye kandi yakozwe neza yaho riva ku kigwi rya America
kera rero iyo mvo y'ibiganiro bya Voix d'Amérique twoneza kucana ishobora gukorera ngahe Burundi kugira ngo tuyumve ikagoranye kubera amarezo zoba byiza cyane kugira ngo dusubire kumva twisanzuye amakuru meza kandi aryoshye arimo akanovera
nakunda cyane ibiganiro bya radio y'ijwi rya Amerika na cyane cyane ikiganiro muri isanga icyo kiganiro naragikunda cyane kuko carahereza akaryo abantu bo mu mihingo itandukanye na cyane cyane ababa bangaha mu Burundi cyangwa ababa mu yindi mihingo y'isi bagashikiriza akari ku mutima kuri ibi cyangwa ibiriya bigize ubuzima bw'igihugu cyangwa ubuzima bwa misi yose akarusho mbona nosaba leta y'u Burundi yuko yosubira igafasha ijwi rya Amerika rigasubirira rikugurura ibiganiro byaryo ngaha mu Burundi hama naho hari ibimenyeshamakuru bimwe bimwe urashobora gusanga hariho inkuru zimwe zimwe zitamenya cyangwa asanga yabaha akaryo gushobora kushikiriza akababakiye
ku bijyanye na radio ijwi rya Amerika abantu benshi barayumviriza na jewe ndimo cyane cyane iyo hageze ko bavuga amakuru umwe wese wasanga yiyegereje akaradiyo kugira ngo yumvirize amakuru y'ijwi rya Amerika kuko bavuga amakuru
umuvyo kuri atahengamiye rero hamwe yosubira kuvuga zibare vyiza cyane
cyo no vuga ku biganiro vya Boa tukiyumviriza hano mu Burundi ahanini je narayikundira amakuru yayo Boa yosubira gukorera ku gataka ku Burundi nkabenye gihugu twaharonkera karushyo